Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Mugisha cumi hakoresha ikindi kintu kibabaje mugabo kirimo ivyigwa byinshi. Abahungu babiri ba Aaron bapfira ku gicaniro. Kuba baje guhonyanga amategeko ajanye n'ivy'umuriro. Umuriro uho gicaniro katusome kuva ku murongo wa mbere ku murongo w'indwi mu gice cya cumi. Nadabu na Abihu bene Aroni babiri ivyotero vyabo bashiramo umuriro bashirako imibavu bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi uwo atabageze, maze umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica bagwaho imbere yiwe. Mose wa Aroni ati ivyo ni vyo Uhoraho yavuze ngo kwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera kandi ngo azuhe gucubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumigwa. Mose ahamagara Mishayeli na Elisafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni arabara ati nimwigire hano muterura biwanyu mu bakuru imbere ya Hera mubajane nyuma yaho dushagaje. Nuko bigira hafi babaterura amakanzu yabo uko bakayambaye babajane nyuma yaho bashagaje nkuko Mose agize. Mose wa Aroni n'abana biwe Eleyazari na Itamari ati ntimuhamburure imishatsi yanyu cyane ngo mutanamure impuzu zanyu kugira ngo ntimupfe kandi Uhoraho ntarakire ikoraniro ryose. Ariko bene wanyu ab'inzu ya Isirayeli abari waborogeshwa n'umuriro Uhoraho arekuye kandi ntimutirimuke ngo muve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo ntimupfe kuko amavuta y'Uhoraho mwarabanujwe akiri kuri mwebwe. Nuko abigenza nk'uko Mose avutse. Amen. Abantu yumvira yuko kwinjira mu gikorwa cy'Imana ari privilege gusa, ari ibintu byiza gusa, ari ya mavuta twavuga, ari wa muriro, ari bwa bwiza, ari cya cubahiro. Ariko kandi kwita umuhamagaro w'Imana bifise kandi n'ikiguzi. Nkuko Mose bivuze nimba ari ahantu hambere Imana yifuza guserura ukwera kwayo ni mu biciye mu bantu bahagara imbere yayo kugabandi ibiteze ko mu buryo budasanzwe baserura ukora kwayo. Kandi iyo bitabaye gutyo Imana irahana, Imana ira disiplina. Bimwe bimwe mu bihano duhereza si bizotuma tutaja mu ijuru turaga ubugingo budashira, ariko kandi n'ibihano bishobora by'ukuri kudushikana ahantu hasi bikadusinzikaza bikatubabaza kugira ngo n'abandi bantu batwitegereje tubakarero kukwera kw'Imana. Bano bahungu barenze ku bintu Imana yaje kuvuga nta n'umwanya munini wari uheze muri ibice bya mbere by'igitabo cy'Abalewi. Hanyuma Imana irabica. Ikintu gikomeye ngana ashaka kwatira attention na jewe ndi jenyine nagumye niyumvira ni ingene Uhoraho abuza Aroni n'abahungu biwe kuririra abana biwe, hanyuma akabuza Eleyazari na Itamari kuririra bene wabo. Ibi bitwereka iki? Bitwereka yuko Mose mu kubabuza yashaka kubabwira ati erega kwita barino bango bisaba yuko ushira imbere icubahiro cy'Imana, ukwera kw'Imana, ubwizigikwa ku Mana, gusumba ibigumbagumba byawe n'ingene ufatanye n'umuryango. Ibiro bitwibutsa y'amajambo Yesu yavuga muri Matayo cya cumi kuva ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 39. Yesu avuga ati mwe kwiyumvira ko naje gutera amahoro mu isi sinaje gutera amahoro atari inkota. Nuko kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina n'umukazana nari na bukwe, kandi abansi b'umuntu bazuba mu rugo rwiwe. Ukunze se cyangwa nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu we cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Uwurokora ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuhe ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Amen. Dusanga mu by'ukuri uno muhamagaro w'ubuherezi wari umuhamagaro usaba yuko dushira imitima yacu kuko abizigwa ku Mana, naho byo dusaba ikiguzi cyo kurekura mu bigumbagumba abadukikuje. Hari igihe Imana yasabye yuko Abalewi bagenda bakica ubwabo bene wabo boba babonye bifatikanije no gusenga ibigirwamana. Mu bindi bice ibi byerekana yuko Uhoraho yari yiteze yuko abaherezi bashira ku ruhande ibigumbagumba by'umuryango, ibigumbagumba by'ubugenzi ubwa mbere na mbere kuko yashinzwe kuye kuba ubwizigwa ku Mana hamwe n'ukwera ku Mana. Ndizera cyane yuko abantu bita umuhamagaro bazushika ahantu kenshi aho bategerezwa gushira ku munzano ubwizigwa ku Mana n'ukwera kwayo hamwe n'umuryango, hamwe n'ibigumbagumba bifatanya n'abandi bantu cyangwa n'ibindi bintu. Bakwiye kuzohita ngo batarenze kwiyumvira ubwizigwa ku Mana n'ukwera kwayo hejuru y'ikindi kintu cyose. Nibaza ko kino gitabo cy'Abalewi kitwigisha byinshi kuje no gukorera Imana. Ibindi tuzabona tubiganira ubuntu bw'Imana bushibamira imitima yacu muri Kristo Yesu. Amen.